Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Leta y'u Burundi ivuga ko itabonaho yohera mu gutabara abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi atanu ndatu bafungiwe ku kibuga cy'indege cya Manila Ninoy Aquino ni muri Philippines.
Twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura, ariko Radio Ijwi rya Amerika yatubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo, basiye bitugora nyine twobafasha banse yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu by'umutekano. Abagwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barigaruriye igisagara cya Masisi kiri mu buseruko bw'ico gihugu. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru rivuga ko umushingamateka yitwa Alexis Bahunga wo mu ntara ya Kivu ya ruguru yagemereye ukuri kwano makuru, avuga ko bibabaje kandi biteye amakenga. Umunyagihugu yitwa Dieudonné Milimo Mahindule nawe yabwiye AFP ko abarwanyi ba M23 bamaze gushika Masisi babwiye abanyagihugu ko baje kubohoza igihugu. Agira ati bafashe icyo gisagara mu masaha 8, babanje gukorera inama ku paruwasi hama batubwira ngo baje kubohoza igihugu. Abakorera ku mavuriro atandukanye bahaye amakuru AFP bavuze ko hari abanyagihugu bahungiye ku bitaro bitandukanye, bemeje ko hari abasivile bakomeretse naho batatangaje igitigiri cyabo. Ku rundi ruhande, itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters naryo rikavuga ko ryarondeye igisirikare cya Congo FRDC kugira ngo ribaze ico gisirikare kivuga kuri ano makuru, ariko umuvugizi wacu atatu yashimye kuritangariza. Igisagara cya Masisi impande zitandukanye zemeje ko kiri mu minwe ya M23 giherereye ku birometero 80 vya Goma mu rugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Kiri mu bisagara bifatwa nka mporamutima muri Congo. Abarwanyi ba M23 kuva mu mpera zo mu 2024 bagenda batera intambwe mu gufata uburere n'ibisagara bya Congo. Mu kwezi kwa 12 bagarukiye ku birometero 50 by'igisagara cya Rubero n'ibirometero 100 by'igisagara cya Butembo gifatwa nk'umutima w'ubucuruzi bwa Congo. Congo ni ishamwe mpuzamakungu ONU vyagiriza u Rwanda gufasha abarwanyi ba M23 haba mu kubaronsa ibirwanisho canke kubaha abasirikare babafasha kurwana. U Rwanda ruvuga ko ivyo rukora ari ukwivuna. Mu kwezi kwa 12 ko mu 2024 vyari bitegekanijwe ko Perezida wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame bahurira i Rwanda muri Angola mu nama yo gukemura ibibazo ivyo bihugu bifitaniye, ariko iyo nama yasivye ku munota wa nyuma kubera abo bategetsi batashoboye kumvikana kuvyoja ku meza y'ibiganiro. Ijwi rya Amerika cyo tubandaniza muri Siriya. Abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siriya. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganje ajejeje imigenderanire ya Siriya n'ayandi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siriya. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujejeje imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganje wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Siriya ujeje ivyo kwivuna abase n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siriya ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siriya mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siriya zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi, Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitaniye na Syria ku ntwari ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri Syria inyuma y'imyaka irenga cumi yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezeho irya nino ku isi n'ayandi mwije kumva mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu www.vowa.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA Radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabayikaze inshuti bakunzi bacu. Abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu bafungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nilo Aquino mu gihugu ca Philippines, babuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu cobakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. Gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu, nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we, yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri HCR, ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo Abarundi cumi na batanu nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, bakomeza babwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaha ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati:
ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona, ntiturigera dusohoka hanze. Numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa. Bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati:
"Indyo turya ni nkica ntikize. Barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cya Philippines turabona ko cyatwanse. Mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho."
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda. Usibye Abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, Abanyagana, Abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Tukivuga ku zino nkuru, ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abo Barundi bagera kuri mirongo irindwi bamaze amezi agera kuri atandatu bafungiwe ku kibuga c'indege ca Manila Nilo Aquino co mu gihugu ca Philippines. Mu kiganiro nagiranye na Madame Ines Sonia Niyubakwe avugira ubwo bushikiranganje, yasiguye ko abo Barundi badashaka ko amanimero ya telefone yabo amenyekana muri ubwo bushikiranganje kandi na leta ya Philippine atacho ila tangariza ugobushikiranganji. Madame Niyubawe yavuze ko atanivye mezovyo ko abatabazari abarundi make makuru afise akavuga ko bayumviye ku radio Ijwi rya Amerika.
Ku ruhande rw'ubushikiranganji bugeze imigenderanire y'ibintu makuru yo bunaye twari tuzi uretse ko twayibonye iradiyo Ijwi rya Amerika ryashyize ahabona na twari tuzi kuko igihugu cya Philippine ndetse nabo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu cya Philippine bafite ibibazo ntibigeze bitura leta y'Uburundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza ayo makuru ntayo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku Ijwi rya Amerika hari icyo muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri abo.
Uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari abarundi kuko nabo tuzi twagerageje kurondera ukuntu twobashyikira turabibura twashyize duca kuri radiyo nyine yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kubaturondera badushyire hamwe tushobore kuvugana ariko radiyo Ijwi rya Amerika tubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo basiye bitugoye nyine twobafasha banse yuko dushobora kuvugana.
Uko babidusigure ku Ijwi rya Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport muce ku bategetsi ba Philippine ico kibazo kibi hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati y'abo banyagihugu na n'ubushikirangaje.
Mu bisanzwe nimba ari abarundi kuko bari mu butaka bw'igihugu cya Philippine leta y'icyo gihugu nayo nyene yashyize gushobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakubwira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippine kandi naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu abari bo.
Hajya Uburundi na Philippine vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade Uburundi bufiseyo?
Imigenderanire y'igihugu cy'Uburundi na Philippine isanzwe ari myiza cyane ntabwo turi dufise ku cicaro cy'igihugu cya Philippine mugabo Philippine irafise ubuserukizi dusanga bashobora kwitura naho vyoba vyagoranye atawuri hafi ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri misabo mpuzamakungu ONI ubuserukizi bwa Philippine bukitura ubuserukizi bw'Uburundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura. Nizarinda guca iyo kuko na Philippine irafise gushobora kurondera leta y'Uburundi directement
ko bariyo vyo bariyo kuko baravugishije Ijwi rya Amerika bakavuga mu Kirundi turumva ko ari Abarundi. Ikigiye gukurikira ni icahe kuri bo kuko uko biri kose n'Abarundi baguma babazwa Uburundi
erega harya burya abantu bose bavuga Ikirundi z'Abarundi n'abanyi bacu bose iburyo n'ibubamfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga Ikirundi n'ibisanzwe nta kitwemeza neza ko abo bantu ari Abarundi ijana ku ijana uvuga ngo tuce tubakureho ku nguvu kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu kuko rero ntacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'Uburundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi bajya gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atashobora kubakomakoma n'ibindi. Icyo nababwira cyo hariyo abagenda bagiye gusaba ubuhungiro ntawe ubimenya nkabo rero iyo umuntu amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu bintu bishyiraho mpuzamakungu ONI tegejwe impunzi hase ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro. Ku ruhande rw'ubushikiranganji ubu nyene vyotugora kutatubarondera kandi wumva badashaka kutwumviriza ubu se twabarondeye ariko ntibashobora kutwemerera yuko twovugana natwe ngo dusanzure abarundi aba mu makungu.
Ibishikiye aba barundi bari muri Philippine vyari bwashike hari vyigenze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka bwa Madame Sonia
kahise tahafi aho ntereza amaso ibyo bintu byari bwashike nabyo twibuka twibuka ku ruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganji bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu buserukizi kugira ngo bashobore kuja kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafise mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga hari ababa usanga banagiye badafise impapuro zibagenga inzira badafise impusha zo kuba muri ico gihugu badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari vyeyi leta yacirumva ku muserukizi kugira ngo aje kuraba ivyo ari vyo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagatahanwa kudisha tukavuga ningene bohanu hama kazorekugwa nibindi nibindi ndetse giye cyose binyito bibazo iraheza ikateri ntangu karanze mwana wo murunda
ku ruhande rumwe mutinge bashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha naka
nibashimike bavuge batwesize batabande nimba batabaza leta niremere tubavugishe kama leta irabe ingene yo bafasha ibitwishije mu kirangaje ubujye cy'imigendere n'ubundi makungu nimba batabaza na ishyirahamwe mpuzamakungu rigiraba impunzi urumva nkaho sino yatangaza rivugire sino umuvugizi wacyo botabe ningene batabaza
madame Inese Sonia niyubakwe muvugira ubushikiranganje ujeje imigendere n'u Burundi n'andi makungu ijwi rya Amerika turashimire kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane
Ushiki ya Amerika wa Shumtoni disi mkirundi no mkinyarugwanda tuwabandaye na makuru tuwafitie. Bamwe mu bagore wabanye Kongo na banyarugwanda bakora ubucuruzi buto buto bwa mbukiranye mipaka hagati y'urwanda na Repubulika Demokarasiya ya Kongo. Bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke uri hagati y'ibyo bihugu kibangamiye ubucuruzi bwabo n'inkuru y'umenyesha makuru wacu Gloria Twishimwe.
Na abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavaka amahora agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni Mukamusoni Sara umubyeyi mu kigero cy'imyaka 50
mbere tutarahugurwa nabo kongeragayo bakaduhuga bakatugira abanyamagambo ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo
nubwo bahura n'imbogamizi umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse n'abagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kwimakaza hagati yabo uyu ni Mbarushimana Ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse
urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro twe icyo itubwiye twebwe uziyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri Kongo ugacuruza byawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro bese usanga aricyo gishoro cyambere nta mahoro nta gishoro niyo wagira amafaranga ukabura gucuruza kubera nta mahoro ariko harama horo kamuka muri Kongo bakagutera neza wagera inaha ukamera neza nubwo bushoro cyose
gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo
ntabwo batwishyuraga rero ntabwo batwishyuraga twaragenda kakagutuma ati zana wenda zana yimbo kafata imbuto shakimo shire nagera bicara yasaha yajya gutaha ya fatse ubwo karitonika hira hibayisi ubwo bikabideni yati deni rero ugurumva ko ntihagaritsa akazi iyo mugaritsa akazi rero ubwo niyo yanzara
ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bava ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu Rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo Shami Kapamana umuyobozi wa koperative y'abagore muri Kivu ya Ruguru aragira ati
ndiyo kuna kwa matatizo
ndani habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri Kongo iwacu ntabwo twacuruza twemimo bishoboke bituma rero habaye ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nyibashije kumwishyura
wakati ninahomba naona ni mara ninabakia na deni yake mara unaingia tu shida
kwa Mutwari Bijana Tina wakora ubucuruzi bwambukiranya mupaka bwa tangawizi
magumu tunaweza tukaipata ni kama
hari igihe duhuriye n'ibibazo ku mipaka ariko iyo wujuje ibyangombwa umuzigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda nuko mba naranguye mu Rwanda noneho wa wundi wandanguje tangawizi akakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri Kongo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ata mu gihugu cye bimutera guhemuka uri no muhuzabikorwa wayo David bazira nkindi
kubw'ibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi ntawe uri mu murege ni mu gihugu cye byose turibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko
wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware ahubwo mubagarire yasanze yuko mu buzima bwa buri munsi muhorana kanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyana demerje mese icyo uje n'icyo starura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira abazakwambura
uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibigo byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo
kandi abakongomani baje mu Rwanda nabo n'ubundi bagurira abanga basanzwe mu Rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe
bose kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe hakomeza kumvikana umwuka muri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga Arde kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore 50 ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo 50 bahugura abandi barenga 600 ku mpande zombi Gloria ya Tuyishime Ijwi rya Amerika I Rubavu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya n'uw'imikino na sport turahera mu Burundi aho ishyirahamwe ryo gufatana mu nda ryashinzwe n'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abarundi bakugurutse rifitiye akamaro benshi muri abo gufashanya no guhurira hamwe bagakina hamwe no kugira inama abakiri bato niyo ntumbero nyamukuru bihaye Desire Ntatungimana arabitubwira
iryo shyirahamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinnyi bakukurutse ryavuze mu mwaka w'2019 rirongowe na Pierre Claver Rakanvier yakinnye umugwi wa Renaissance abo bafashanya muri komite ni Marc Jabil Nzeyimana Gilbert Indere na Jean-Marie Mbuyi bakinnye Vitaro François Ngendabanka Mutambaro na Muramba bakinnye Interesse na Dominique Nyambo wa Prince Louis walirongo yabwijwe ijya America icatumye baje hamwe
harabakinnyi benshi bakera bagize mu buzima bugoboye kumva umengo bamwe baranasegereza amarewa cyadishimbire cuko tuvuga tuti abagize amahigwe naho bakinnyi pe bagahagarika mugaba bakaronka akazi akora gukumbure bakagira ico barushya abandi bakisununura tugenda gutubwira ngo tugire umugambi gufatana mu nda kugira ngo turafashanya uko dushoboye ya tugumane hamwe tugumane ubucuti cyane cyane kubera mu bihugu byacu cyo kimwe mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinnyi igihugu bafite ikibanza kiciza kandi bakaguma bashigikiwe naho baraje ku mupira barawuheje
umbe Dieudonné yakinnye Prince Louis muri kino gihe abiburayi mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko yishimiye cyane kuba mwishyiramwe rigizwe nabo bahangana mu kibuga bakaba bahuzwa n'urukundo nukuri nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shyirahamwe n'iby'agaciro icyo nkunda muri iryo shyirahamwe nuko twiyumvira kuri bagenzi bacu atacu birengeje iyo turi burayi turabona na rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basigaye mu gihugu
et passer aux autres qui sont restés au pays.
Feruzi Aruna yakinye Vitaro uno musa akabari nawe yimenyereza avuga ko ababakurira bashinze iryo shyirahamwe arabo gushigikira kuko ribafitiye akamaro kanini.
Inyungu nyene irahari kubera ubonye umukino mwakinanye afise ubuzima buba yabaye ntushobora kubyakira neza ubona ufise ubuzima no gufashanya bamwe bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya aba udandaza aba walimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho icya kabiri nukuza turakora antrenema tukabona n'amagara meza
mu myaka ya 80 imigwi yarashamirana cyane ku buryo no muri quartier abakinnyi bataramukanya nk'uko bishikirizwa na Theodore Ntunga wa muhumure yabwijwe ijya Amerika ko yakiniye umugwi w'inkona kuva mu mwaka w'1980 gushika 1984 mu mwaka w'1985 yaciye atangura akazi k'itangazamakuru mu gisata cya siporo kugeza magingaya nawe ni umunywanyi w'iryo shyirahamwe amenyesha ko kiretse kujya hamwe n'urunganwe bakaganira ibyo bateza imbere ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira akizera ko umutima wo gufashanya watumye baje hamwe hari cigwa babikuramo
Oba kiri bato rero barabona yuko bikenewe cyane ibyo gufashanya akaba arakarurero cyane cyane kuri bo kubera babona ari imbere yabo abavyeyi babo injuti zabo nabo nyine bararuye hamwe mu mashira hamwe cyane cyane y'abantu bahora bakira cyane kera bahora bakora umwuga umwe bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane 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 si ugukina gusa no kuganira no gufashanya mu mahigwe no mu magogwa
kugeza uno munsi Pierre Claver urakambye arashima intambwe iryo shyira hamwe rimaze gutera
inyungu ya mbere twaronse nuko amagara yacu twasubira kuyakomeza icya kabiri nacyo kiza nuko gushika n'ubu abantu bose bahurumbira ishyira hamwe hanyuma tukaba two turategura imigambi yoshobora gutuma turonka ikintu cyosahiriza uburyo bwacu bukebuke kugira ngo tumwe dufatana mu nda hanyuma n'indi migambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajeje nkino mu Burundi nka federasiyo bagira ikibanza badogera ngo tubafashe tubaterere
rurakambye yamenyesha ko iryo shyira hamwe ubururimwo abahoze baritera bakarisaba umupira w'amaguru barenga 150 bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi ko n'abandi babandanya binjira. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze cyukorerwa mu ngata na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira inkomoko n'ibiranga umukino w'igisoro uri mu mikino gakondo yo mu Rwanda.
Utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye yibarangura ku isahani ya plastike batwita inka z'ababugu. Izo nka mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye, ntabwo ari izi tworora zikaduha umukamo, ahubwo ni inka z'ababugu. Ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro, umwe mu mikino gakondo mu Rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayobera abaswa. Mbese ubundi uyu mukino w'igisoro cyangwa kubuguza uteye ute? Ukomoka he? Wazanywe nande? Igisoro kigizwe n'utwobo 32 bacukura mu giti, abakina bagakoresha insoro bakunze kwita inka. Abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe. Intego y'abahanganye mu kubuguza nuko buri wese abashaka kunyaga insoro za mugenzi we kugeza ubwo amusiga iheruheru. Inzobere muri uyu mukino aratuvunguriraho bice cyane mu biranga imikino y'igisoro, kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi.
Kora hano akabiri ugakora hano nawe akabuguza gutya ugateba ngo akongera agateba ngo afite nganji ntutebe uca imbere ugaca inyuma ukagira gutya ukihuta ukaza ukagenda ugaca hano iyo uciye umuntu ahita abura aho buguza.
Iyo ababugu babiri banzitse bakina imihigo iba ari yose hagati yabo, haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro, haba no ku rugamba rw'amagambo.
Njye gukurikira bituma uhita utaha, njye gukugura na hano
nyine
nayikuyemo hano
nayina iyi ngiyi
ese ni intebe ziri bugende gutya
uja
imirimo nanye kugoza niye nagwera hanga nyine nagomba gwera hanga imirimo nangazi gomba gwesha kandi ukora nazi bazi
nyine
nime kabiri gatatu rero isha tunaye nazi ko zigomba guhita zibiye sinabiye nabikweretse.
Uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u Rwanda wadutse mu kinyejana cya 16. Abacukumbuzi mu mateka bavuga ko Imandwa Nkuru y'u Rwanda Ryangombe ry'Ababinga umuhungu wa Nyundo yakundaga guhora ashyiditse na mwene se wabo mu mutumucuni. Buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro mu mutumucuni akamugaragura, aribyo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe. Gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Mu bintu byinshi uyu mwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro. Hamwe na hamwe mu Rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara.
Duhagaze ku rutare ruherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura akagari ka Bukomeye umudugudu w'Impinga. Uru rutare rufite amateka akomeye, amateka ajyana n'umwami Ruganzu. Amateka tubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza, rya bindi tujye twita ngo ni ugukina igisoro. uru rutare ruriho imyobo iyi myobo niho yajyaga ashyira bya bindi biti nka akabuguza mu gihe inka ze zabaga zibyagiye ziriho zuza
umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umubugu ukwiriye iryo zina amwe mu magambo y'amuga akoreshwa mu mukino w'igisoro ni nko kugereka guca umuvuno kuvunura inka umutwe kurasa guteba icyanga kugarama guturunyana n'ayandi Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari kumwe natwe ahanimo amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikro no muhinga bw'ivyuma mari kumwe na Diane ni nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza amakuru ya kino gitondo ku izina rya bagenzi banje ndabike banenda bifuriza kubandanya muranyirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru ari mbere